Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda naho tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo kuri uno mugoroba na makuru mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe ndi muri iki bya gatanu ijwi rya Amerika. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rihamagarira ubutungane bw'u Burundi kudaca urubanza ruhengamye muri dosiye ya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi.
Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants et que M. Bunyoni soit traité conformément aux règles et principes juridiques établis, notamment en ce qui concerne.
Uyuni Clementine de Montaudier, n'umushakashatsi mw'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu muri Human Rights Watch. Aha muri makara avuga ko icyo iryo shyirahamwe gipfuza ari uko habaho indorerezi zigenga kandi umushinga ntahe Bunyoni akubahirizwa hisunze amategeko y'ubutungane. Mu ntara ya Kivu ya ruguru, leta ivuga ko yatoye ibiziga by'abantu 60 bishwe. Mu Rwanda amahirwe yo gutora abantu 6 baguye mu birombe by'amabuye y'agaciro ateragabanuka. Ubushinwa bwabisha Amerika na Korea y'Epfo bwihanikiriza ibihugu kudasomborotsa ingwano na Korea ya Ruguru. Amakuru yose dushe ku masonga tuyarambura mu kanya isase, mube hafi ya maradiyo yanyu kandi musangwe ikaze nshuti bakunzi bacu. Reka makuru yacu tuyahere muri Republika Demokarasi ya Kongo, neza na neza mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho leta ivuga ko yatoye ibiziga by'abantu 60 bishwe. Naho mu ntara ya Ituri, ibitero vyabitwaje birwanisho vyakuye mu vyaba abanyagihugu ibihumbi. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi adufite ibindi kuri ino nkuru.
Muri Kivu ya ruguru, ubwo bwicanyi bwabereye mu midugudu ya Kashari na Kazaroho muri teritwari ya Rucuru. Isaac Kibira, guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya ruguru, yabwiye itangazamakuru ko bakeka ko ari M23 yabishe urwagashinyaguro. Ati twasanze baboshye n'inzitiramibu cyangwa se imifuka yo gutwaramo ibintu. Naho mu ntara ya Ituri, societe civile ya teritwari Irumu irarega inyeshyamba za Kodeko, ubundi bivuze Cooperative pour le Développement du Congo, ko zahishe abantu 19 ejo bundi kwa kabiri. Kodeko igizwe hanini nabo mu bwoko bw'abalendu, cyane cyane b'abahinzi. Byibura kuva mu mwaka w'2017 bahora barwana n'imitwe yabo mu bwoko bwa Hema, biganjemo aborozi. Mu kwezi kwa kabiri gushize, Kodeko iregwa ko yishe abasivile 32. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ibitero bya Kodeko byakuye mu byabo abantu barenga 500,000 hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatatu muri uyu mwaka muri Ituri. Bongereye umubare w'abantu bose hamwe barenga 3,000,000 bakeneye cyane gufashwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Loni ibitangaza.
Thomas Kamirindi urakenuye muri Kenya, naho leta yatangaje ko umuyobozi wa Kiliziya w'umunyakenya yatawe muri yompi uno munsi kwa kane azibazwa impfu z'abayoboke biwe bapfuye ikivunga. Ni nyuma y'iminsi mike uyundi muyobozi w'idini y'igicaduka mu karere kamwe afashwe hakanaboneka imva rusangi z'abari abayoboke biwe. Ibindi bisi izindi siguro kuri ino nkuru na mugenzi wacu ejo ni Mukankosi.
Minisitiri Kithure Kindiki yanditse ku rubuga rwa Twitter ko abategetsi bahungishije abantu barenga 100 bari barahejejwe mu itorero rya Ezekiel Odewo ryitwa New Life Prayer Center mu mujyi wa Mavueni mu majyepfo y'Iburasirazuba. Odewo wari wambaye ikanzu y'umweru atwaye igitabo kinini cy'umukara mu ntoki. Ntacyo yasubije abanyamakuru ku bibazo bamubajije ubwo yaraherekejwe n'umupolisi wari umujyanye kuri sitasiyo ya polisi. Ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntibyabashije kuvugana n'uwabamwunganira. Umujyi wa Mavueni uherereye mu birometero bigera muri 66 uvuye mu ishyamba rya Shakahora, aho undi mupastori Paul McKenzie ashinjwa gutegeka abayoboke be kwicisha inzara mu byo yavugaga ko isi izarangira ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane. Abantu hafi 100 bari muri iryo torero rya McKenzie Good News International Church barapfuye. umubare w'abapfuye wagiye uzamuka kuva aho batangiriye gutaburura imibiri mu mva rusange kwa gatanu. Umuyobozi w'akarere Roda Onyancha yavuze ko itabwa muri yombi rya Odero rifitanye isano n'impfu zavugwaga muri ibyo bice. Ku ruhande rwe, Minisitiri Kindiki yavuze ko iryo torero ryafunzwe.
Ejo ni mukanguzi na wewe tugukengurukire tuve muri Kenya duce tuja muri Uganda aho polisi y'ico gihugu no musi kwa kane yahagaritse yongera ipfunga abashinga amateka b'abakenyezi 11 ibagiriza ko bariko bagira imyerekano itarekuwe n'amategeko. Fidel Niyongabo atubwira ibindi.
Abo bashinga amateka bapfungiwe hanze y'inyubako z'inama nshinga amateka ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala, hari gihe bariko bitegurira gutera bagana ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati, aho bari bafise imigambi yo gushikiriza uyoboye ubwo bushikiranganji urwandiko rwerekeye imyiyerekano. Bariko biyamiriza ivyo bavuga ko ari ubunyamaswa bikorwa n'igipolisi hamwe n'ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera mu guhagarika imirimo abashinga amateka b'abakenyezi bakoze mu ndwi za vuba mu bice batowemwo. Icegera cy'umuvugizi w'inama nshinga amateka Thomas Tayebwa mu butumwa kuri Twitter yiyamirije yivuye inyuma uburyo igipolisi cyahagaritse mu gitondo cy'uno munsi kwa kane abashinga amateka b'abafasoni 11 bariko bagira imyiyerekano mu mahoro kandi atabigwanisho bari bitwaje. Yatangaje ko bamwe muri bo bariko barava amaraso mu gihe abandi impuzu zabo zatabaguritse. Tayebwa yavuze ko wamenye igipolisi cyariko gihagarika abakora iterabwoba. Yatangaje ko ihagarikwa ryabo yabereye ku rwinjiriro rw'inyubakwa y'inama nshinga amateka Tayson. Umuvugizi w'igipolisi Luke Owoyesigire yahakanye ko abapolisi bakoresheje inguvu z'umurengera. Yagirije abashinga amateka bahagaritswe ko badadaje bongera barakomeretsa bamwe mu bapolisi. Owoyesigire yagirije abo bashinga amateka kazi ko bariko bakora imyerekano itarekuriwe n'amategeko kandi ko barekuwe inyuma yuko batanze ingwate.
Ijwi Amerika indi inkuru imwe ku mugabane wa Afrika. Mbere ko duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo muri Afrika biriko bikora ibishoboka kugira ngo ikiringo cagahengwe muri Sudani congerezwe ni mu gihe urwamo rw'inkoho rubandanya kumvikana muri ico gihugu. Fidel Niyongabo agarutse kwitubwira.
Ni mu gihe igisirikare cya Sudani gisa n'icyemeye byasabwe n'ibihugu byo muri Afrika by'uko hoba ibiganiro naho ingwano yabandanije. Abantu amajana n'amajana barishwe mu ndwi zigera kuri zibiri z'ingwano hagati y'igisirikare cya leta n'inteko ziyongoye kuri leta. Kurwanira ubutegetsi hagati y'izo mpande zibiri ishobora kugeramira akarere kose. Umuvugizi w'inteko ziyongoye kuri leta yagirije igisirikare cya leta ko cyakoze ibitero kuri izo nteko no munsi kwa kane kandi ko kiriko gikwiragiza amakuru y'ibinyoma. Ntacyo yavuze ko byashikirijwe n'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika kamusiruko IGAD kuvyerekeye ibiganiro. Ugwame rw'inkoho gwumvikanye no musiko wa kane mu karere k'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum, nk'uko umwe mu baba muri ako karere yabibwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters. Agahengwe k'iminsi itatu katumye ingwano itezura naho katayihagaritse. Igisirikare cya leta ya Sudani cyaratangaje mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ko umuyobozi wacu General Abdel Fattah al-Burhan yari yemeye umugambi wo kongereza ayandi masaha 72 ku gihe cy'agahengwe hamwe no kurungika intumwa y'igisirikare ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu bumanuko Juba. Mu biganiro igisirikare cya leta cyatangaje ko abakuru b'ibihugu bya Sudani yo mu bumanuko Kenya na Djibouti bagize uruhara ku mugambi urimo kongereza ikiringo cy'agahengwe n'ibiganiro hagati y'impande zitana mu mitwe muri Sudani. Itangazo ry'igisirikare cya leta rimenyesha ko General Burhan yashimiye ishyirahamwe IGAD kandi yemeye mu bisanzwe umugambi ryashikirije. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken n'umukuru w'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika Faki Mahamat baraganiye ku mugambi wo gukorera hamwe kugira bafashe mu gikorwa cyo guhagarika ingwano muri Sudani.
Ijwi Amerika Washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda. Reka dushimire bagenzi bacu baduteguriye bongera badushikiriza amakuru agezeho hirya no ku isaha n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya dushobora tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageze muri Tanzania kuri uno wa kane yakiriwe na mugenzi we Samir Suluhu Hassan w'ico gihugu nk'uko byemezwa na Perezidansi y'u Rwanda. Abategetsi babiri bagiranye inama y'abompi imbere y'uko binjira mu bibahuza n'abayobozi bari kumwe ku mpande zompi. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma ariko aradukurikiranirana ino nkuru. Geoffrey, wiriwe gute?
wiriwe Diane kugeza ubu hirya bakuru b'ibihugu baganiriyeho by'umwihariko ibiramenyekana ku buryo burambuye gusa amagambo ya President Paul Kagame yasohotse ku rubuga rwa Twitter ya Presidency y'u Rwanda avuga ko ibihugu byombi bisangiye ubucuti n'ubufatanye bushingiye ku gushaka guteza imbere ubuzima bw'abaturage ku mpande zombi. Yavuze ko urubyiruko rw'Abanyafurika ruharanira gukora no kwiteza imbere, ati ariko kurushyiriraho uburyo butuma babasha kubigeraho niyo mpamvu turi ahangaha. Uruzinduko rwa President Paul Kagame muri Tanzania rubaye mu gihe akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika kavugwamo ikibazo cy'intambara hagati y'inyeshyamba za M23 na leta ya Congo. U Rwanda na Tanzania bikaba bihana umupaka na Congo, kandi u Rwanda rukaba rwarakunze gutungwa agatoki muri iki kibazo. Ntibiramenyekana rero niba hari icyo abakuru b'ibihugu bombi baganiriye kuri iki kibazo gihangayikishije akarere. Ikindi bitaramenyekana ko haba hari icyo bakigamiriyeho ariko kivugwa mu karere k'Afurika y'Uburasirazuba. Ni ibihugu byombi kandi biherereyemo n'imishyikirano hagati ya leta ya Ethiopia n'inyeshyamba za Oromo Liberation Army zayigometse hirera muri Tanzania mu kirwa cya Zanzibar. Biteganyijwe ko President Paul Kagame azarangiza uruzinduko rwe ku wa gatanu ejo nk'uko bitangazwa na bimwe mu binyamakuru byaho muri Tanzania. Diane,
urakoze cyane. Geoffrey Mutagoma, turaza kongera amakuru yacu hanyuma. Mu gihugu cy'u Burundi naho ishyamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rihamagarira ubutungane bw'ico gihugu kudaca urubanza ruhengamye muri dosiye ya Elan Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Bikumwe kuri telefoni na mugenzi wacu Elo Jubirika Neza akurikiranira na hagufi vy'ino dosiye ya Elan Guillaume Bunyoni. Eloge, Human Rights Watch mwavuganye na bamwe mu bayirirongoye bakubwiye.
Kwa Diane, mriyani uchihari ye Clementine de Montoye tangu ya mshaka shati mkutakati Afrika mri Human Rights Watch ya hizi ya Amerika batu ngilikuwa msama kienleko urubanza kwa Bunyoni ushobora kutabamo utunga na changu kujenga binyomu yu mwenye sorele kanyo nukunu inzego z'igihugu zagiye zitera kuvuga afungiwe uko yafashwe yazivuge niba yaronse umushingamanza kataramuronka umuryango wiwe ukaba utaramubona. Kandi n'Imana Yacu Watch bavuze ko mu byo batohoje mupakeni ya Bunyoni n'abana bane bari mu Burundi ngo bamaze iminsi itanu yose hagati y'igenekezo rya 17 n'igenekezo rya 2022 bugaraniwe mu nzu basa n'abafunzwe icyamaso.
Iryo shyirahamwe muri kahise ryaragiye riragiriza inzego zitandukanye zarimo n'izo Bunyoni yabarizwamo ibyaha bitandukanye. Hari ico yavuze ku co ryize ku butungane bw'u Burundi ku byaha bitandukanye biri mu rwego yoba yarimo.
Ego mediane, ina miyake wachi buza iliruta, yuko alengene ina miyare amushikilanganji umuteka na Burundi, ali umushikilanganji ina bugo jipo isi churundi jikukira. Chalichane, hagati ya ina akende wina chumi na gata, ina akende wina miyongiri, ali jipo isi abiwe, amari menshi. Mani ina miyake wachi ya tozirati, kwa ala toho jokumumi chani, ku bantu banyuruzwe, ku bantu batotejwe, kubaguwe, babaye igufa, abakubiswe n'abantu nzego z'umutekano, bakubita ibyuma, abandi bakubita amabuye, hamwe n'ubundi bw'inkoho. Ati twabonye amari menshi kandi yagikoreki mu gihe waje umushikiranganji wa mbere arengiye mu Bunyoni yari mu mabanga y'umushikiranganji hagati y'imyaka mbere. Ariko kandi hari n'undi mwaka yabaye mu kigo cy'umushikiranganji hagati y'2000 n'2011. Tuyasaba ko by'ukuri yohabwa wenyine ubutungane, akaza mbere abahinga bigenga imbere z'imbamakungu zije kuraba uko aburanishwa. Ati mugabo n'abakorewe amabi n'inzego z'umutekano mu gihe yabizezwe nabo niyo dusaba yuko bokumvirizwa ibyoregwa irikajyamo kugira ngo nabonyine bumvirizwe hamwe n'abandi bantu bari munsi y'uburongozi bwiwe warasize uruhare muri ayo mari nabonyine bakumvirizwa bagahanwa kugira ngo abakorewe amabi biruhutse.
Eloge, uno munsi byari bitegekanije ko Elan Guillaume Bunyoni ashobora kwitaba butungane, ivyo vyasibijwe n'iki? Hari ico washoboye kumenya?
ego mujyana amasoko y'ibyanya y'Amerika yegereye idose kandi yo mu butungane yari yatwemereye neza ejo yuko ari ingenzi n'amategeko kurengutswa tubitse ko mu Kenya byo yari yahengukijwe ejo aherekejwe n'umukuru wa Kenya hasi ufite binini muraba ari nawe muntu wemera ubugere ubu kiye twakora amatohoza amaze kwemererwa kubonana na bunyoni no kuvugana nawe akaba nabagiye mu rugo bize kumuzanira impuzu zo guhinduranya ariko rero uyu munsi abagenzi bacu bakora itangazamakuru ryo hagati mu gihugu cyangwa ibinyamakuru mpuzamakungu nibiwe ku biro by'umushyikirizamanza ku kigo cya Repubulika mugabo ntibigeze babona navuga ati akanyangende na kamwe ko bunyono haza abo twavuganye kuvuga mani heza yabwiye yuko bahabuye batarabibona kugeza ubu cyane cyatumye atarengutswa hari amakuru ataremezwa avuga yuko yashobora kwinjirizwa mu iperereza mu buryo bw'ibanga mu nyuma akarungikwa mu ibohero kitaramenye ariko ayo makuru ibigana cyane yashobora kuyatohoza nayo tuyonse mu kanya gaheze
hama kuvyerekeye naho umupfasoni wiwe hari ico uzi ejo bo baravuganye n'abamuhamagaye
kugera ubu nta camajwi yacu amasoko yacu yakubwira ku bijyanye n'ibyo mu Kenya byo yarabizwe icyo tuzi ni uko amasoko twizeye yo kwizeza cyane yegereye idosiye yatubwiye ko bimwe mu byo arengeye mu bunyoni ashobora kubazwa ari ibijyanye n'ukuntu atigeze ajya ku kirimba cyagenewe abashikiranganji ba mbere agashima kwigumira mu nzu yiwe mu manuko w'igisagara cya Bujumbura umuyobozi mukuru w'ubutunzi hamwe rero n'ibijyanye n'amazu yiwe asanzwe n'abashikiranganji b'umutekano yahoze arongoye ibijyanye n'ayo mazu ibihugu bya Amerika byaramenye imwe irahita itororezo mu gisagara cya Bujumbura nta zindi turamenya ziba zipanzwe n'ubwo abashikiranganji ashobora kandi kubazwa ku bijyanye n'indege yari yagurishije mu mwaka w'2021 iyo ndege mbere ikaba yabaye intandaro y'ikurwa ry'abahoze ari umushikiranganji agihezwe ubudandaji mu Burundi mu mwaka w'imakire ndabameze mu kwa gatanu umwaka w'2021
urakoze Roje uri kaneza ubandanye udukurikiranirana ino nkuru hama makuru yaciyo mu gatondo utwemerere ko uza kutwumvisha n'ayo majwi yabo muri Human Rights Watch mwavuganye
ubwo nijyane mu gatondo nka nkeka abanywanyi b'ibihugu bya Amerika baza kwikurikirana byose
Ijuri Amerika turacari ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari binini byo muri Afrika mu Rwanda inzego zitandukanye zatakaje icizere cyo kubona abantu batandatu baguye mu birombe by'amabuye y'agaciro umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yanyaruke mu murenge wa Kinazi adutegurira ino nkuru ikurikira
imashini zisanzwe zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda ubu ziri mu bikorwa byo gushakisha abantu baguye mu kirombe cyacukurwaga amabuye y'agaciro ni mu murenge wa Kinazi ihuye mu majyepfo y'u Rwanda Bwana Andre Kanama umuyobozi w'akarere ka Huye wungirira ushinzwe iterambere ry'ubukungu yatubwiye ko bamaze iminsi 8 bashakisha aba bantu gusa icyizere cyarayoyotse
birakomeye kuvuga yuko umuntu yakwashoringa abantu icyizere nyuma y'icyumweru imbaraga nyinshi zagiye zikoreshwa ariko twaje kugera ku ntego nyamukuru tukagira ibyago tukabona ahantu haratengutse kugira ngo nawe mwabibonye yuko amamashini amaze gukora ahantu hanini cyane zimashini uko arenye ziriho zirakora akazi kugira ngo dushobore kugera ku mwobo nyirizina bigaragara yuko abantu binjiriyemo icyizere rero navuga yuko nyuma y'iminsi irindwi abantu bari mu butaka dusanze hari ugihumeka byaba ari ibitangaza ariko Imana buriya igenda ikora ibitangaza turizere ko wenda ko bavuga ko hari harimo n'amazi ushobora gusanga wenda abantu batarabaye desiderate gusa turifuza yuko Imana ikora ibikomeye tukabageraho byibuze tukagira abo dushobora kurokora bakiri bazima
ukinjira mu cyanya cyacukurwagamo amabuye y'agaciro cyose kigoswe n'inzego z'umutekano kugeza ku mukuru wa polisi mu ntara y'amajyepfo hari ihema ryicaramo imiryango yabuze abayo bagera kuri batandatu madamu Maria Nyirabagenzi hari abisengeye neza ye babiri bari mu gisimu kiri gutabururwa
dufite abana bacu bari ingirakamaro z'igihugu abanyeshuri abagabo bafite abagore barapfakaye abana amashuri barayaretse twakoresheje imbaraga zacu tubarihirira none birangiye tubahombye none rero muva agahinda karenda kuduturitsa umutima iminsi ishize ari irindwi twicaye hano ingorane ni ugupfusha ntubone n'umurambo ngo uwushyingure
nta muturage usanzwe wemerewe kugera ahashakishwa baguye mu butaka. Hari abapolisi bashinzwe kubakumira no kumenya ikibagenza. Ku mpande hari abaturage babuze ayo bakira nayo bambira. Mushimiyimana Rebecca na bafite umwana Aimable Mbonigaba wagwiriwe n'iki kirombe ahorana ifoto ye yafashwe mu buryo bwa gakondo. Uyu mubyeyi yataye icyizere asaba kubona ifoto y'umwana we mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo azayishyire kumva azamushyinguramo.
Mfite ifoto y'umwana wanjye urimo hano muri iki kirombe, mwayimfotorera nk'abayobozi
gute?
Kamfotorera ifoto nyine yenda nazamubona nkaba nayo mushyiraho nyine akagaragara. Abantu bakamubona ati uyu mwana twari tumuzi ni uwacu.
Ushaka kubikora gutyo?
Kubera icyumweru tumaze hano, twaje hano ku wa kane, none uyu munsi akaba iminsi icyumweru kirenzeho umunsi umwe, gusa nagira icyizere ko umwana akiriho.
Ubutegetsi bwa Huye bwahakana ijwi rya Amerika ko buzi abacukuraga amabuye y'agaciro muri iki kirombe mu gihe cy'imyaka ine.
Tuzi ntabwo ubuyobozi bw'akarere ntabwo tuzi wahacukuraga.
Hamaze igihe kingana iki bahacukura?
Amakuru tumaze kubona nuko ari hagati y'imyaka itatu n'imyaka ine, ariko ubwo nyamukuru ubwo niyo mpamvu navuze ko inzego z'iperereza ziri mu kazi kazo, buriya tuzamenya neza nyirizina igihe byatangiriye tumenye ngo ni imyaka ingana.
Abaturage nabo ntibamuzi, ariko hari uko bamwumvaga mu buryo butandukanye.
Twe nk'abaturage ntabwo twari tubazi, ariko nanone nk'abantu babuze ababo tukibaza ngo niba ikirombe kimaze imyaka ine gicukurwa, ese mudugudu umunyesibo n'ubundi buyobozi bubakurikiye ikintu cyagiye kumara imyaka ine kuki batakizi?
Twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa. Niko twumva, twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa w'umusirikare ntakenye.
Ubutegetsi bwa Huye bugasaba uwahirahira kongera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Ubundi abantu bacukura ku buryo bwemewe bisaba yuko haba hagiyeho ingamba zishobora gutuma umuntu atagira impanuka. Ukora rero ubwo bucukuzi mbere na mbere yitekereza kujya gushaka amafaranga, ahubwo natekereze ubuzima bw'abantu, atekereze ingaruka zishobora kuza nk'izi ngizi turiho duhura nazo, ku buryo abicikaho atari ibyo amategeko arahari azajya amuhana.
Kugeza ubu hari abahoze bateze ku murenge wa Kinazi, yaba gitifu w'akagari, uw'umurenge, uwari ushinzwe ubutaka mu murenge n'umukuru w'umudugudu, bamaze gufungwa nk'uko akarere ka Huye kabwijwe rya Amerika. Gusa hari abatubwiye ko abafunzwe bagera mu munani. Inzego z'umutekano n'iza gisivire zirinze ko twatambagira ubuso bw'ahacukurwaga amabuye y'agaciro. Ikibazo gikomeye kuri rubanda rwibaza ni uko mu myaka ine mu Rwanda ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro hataramenyekana uwayacukuraga. Huye ikavuga ko bizatangazwa n'urwego rw'ubucukuzi, mine na peteroli mu Rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha. Umwe mu bacukura amabuye y'agaciro mu Rwanda utashatse kumvikana yabwiye ijwi rya Amerika mu ijwi rya ati urwo ni urucabana, uwo ntiyayoberana, ahubwo biterwa n'imbaraga afite. Yirinze kugira ikindi arenzaho, natwe twirinda kumubaza kari murore. Eho wagira ubusa ijwi rya Amerika ihuye mu majyepfo y'u Rwanda.
Tusubire mu Burundi aho ushikiranganje bw'intore hagati muri ico gihugu umenyesha ko bugiye gutunganya vuba inyigisho ku bahuza bo ku mitumba. Abo bahuza baherutse kwinjira mu mabanga yo gukorera muri sentare yo ku Mugina, ariko bakemerera ubwabo ko bakeneye amahugurwa kugira ngo bashobore kurangura neza amabanga batorewe. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Abagize intara yo ku Mugina bazwi ku izina ry'abahuza bamaze amezi atandatu n'iminsi batangwe gukora ibanga batorewe, barakira ukuri kwamye ababitura kubera amatati mu ntumbero yo kubuzuriza. Bakavuga ariko ko bakeneye ibitari bike kugira bashobore kurangura neza amabanga batorewe. Jacques Ndayishimiye arongoye sentare yo ku Mugina muri zone Nyakabiga mu gisagara cya Bujumbura.
Umuhini mushasha utera amabavu. None ko turi bashasha rero twari dukeneye kunagugwa, twebwe na mushahara turonka kugira ngo uragikoze ko hari ibyo bisaba ko tugira amafotokopi. urumba yajera twitura turandika hanyuma gaheza kadusinyira raporto jana muri sentare ivyo tugumana nka twebwe ivyo duhereza bene kutwitura ivyo byose urumba ka rubuge budasanzwe
bamwe mu barongo ya masentare y'intango barashimira ikogwa bimaze kurangurwa n'abahuza bo ku mitumba mu kiringo bamaze bari ku kivi naho akiragahaze Perpetin Hirabama, arongoye sentare y'intango ya Bururi, turi mu bumanuko bw'Uburundi, afatira ku bitigiri vy'imanza zakigwa muri kino gihe muri yo sentare.
Naho intango ya Migora bariko baragerageza kandi bariko babikora neza, baratanga amaraporo. Nk'imanza twahora twakira zaragabanutse cyane. Uruja n'uruza rw'abantu bahora bitura sentare y'intango rwaragabanutse ku rugero ruboneka. Twahora twakira imanza ziri hagati ya 30 na 40, mugabo ubu nko mu kwezi guheze twakira imanza 14 gusa. Intambamye bafise cyane cyane ntibagira ibikoresho.
Jivan Ndayikeza umuhanuzi mwishikira mu biro vya Bunamatari w'intara ya Bururi nawe nyene arashima uruhara rw'abahuza ku mitumba mu kuzuriza abanyagihugu kuri telefone. Yabwiye bakunzi b'ijwi rya Amerika ko akiragahaze mu bikorwa byabo bacamanza bo kumugina agasigura ko bataramenya ibyo bajejwe naho bagarukira kuko ngo hari gihe usanga bakiriye imanza batayikuriwe bakanasaba amafaranga babituye kandi bategerezwa kubuzuriza atacyo basavye nk'uko itegeko ribagenga ribivuga uno mutegetsi nawe nyene agasaba ko buhabwa inyigisho ibisabwa nabo bahuza abarongo ya masentare cyo kimwe n'abajejwe intwaro birashimangirwa ishyirahamwe Justice and Equity in Burundi Ajibu mu mfunyafunyo y'icyongereza Salvatore Minana arongoye iryo shyirahamwe agasaba leta gushyiraho ingingo zerekeza itegeko rishinga ubwo rwego rw'abahuza
ubwa mbere iryo tegeko rishinga agaciro ka buti bwabo ryojaho rigatomora neza naho agaciro ka buti ngene kangana kugira ngo bakore bagononokewe cya kabiri ni uko abo bantu bohugurwa cyane bose kuko no mu gutorera ibibazo ufatiye ku byo gushinga ntahe hariho ubumenyi kanaka umuntu yagomba kugira hari ababuranyi babitura bakabataba umutego bakabaha imanza kandi bazi neza yuko izo manza atabasha bazifitiye ivyo biri mu byo bo bigisha
leta y'u Burundi yakira neza kamitegwa kubijanye n'ubwo rwego rw'abahuza bo kumitumba mu kiganiro umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu aheruka kuremesha kubamenyesha makuru bakorera amaradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi yatanze ihumure Martin Interetse avuga ko ariko haratunganywa amahugurwa kugira abagize ubwo rwego bamenye ico bajejwe.
Burya mu kibano ni baba bazi ukuri cyane cyane. Ujejwe intwaro arakurikira gusa ntabasubirira. Kandi nabo ntibasubira ujejwe intwaro. Keretse gusa ko umukuru w'umutumba mu bisanzwe niwe araba ko hari ituze ku mutumba arungoye n'abajya bandi bane batorewe. Ubu rero nibaza ko turiko turagwiza inyigisho kugira mwe wese tumwereke ahatangurira ntaherezi kugira urwamo rugabanuke babiyumvise ko hariho hamwe hamwe mumenga ntibatahuye neza icyo bajeje
kwegenekeza rya 2022 ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze w'2022 niho abahuza bo ku mitumba barahira kugira batangure kurangura amabanga batorewe kuri buri mutumba harugwa abahuza batanu ku mitumba 2911 igize igihugu cy'u Burundi harugwa abahuza 2155 Leta irongoye na Evariste Ndayishimiye ikaba yafashe ingingo yo kubasubiriza abahoze bitwa abashingantahe urwego rwashinzwe kuva ku ntwaro ya cami urwo rwego rukaba rwagirijwe ko ataco rwakoze mu matati yabaye mu Burundi gushikaho waba ubwicanyi bwahitanye Abarundi batari bake
Harakoze Desire Hatungimana kudusomera iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu cyo Burundi mu kanya turahanagahindukira ariko imbere yuko tugahanage nenda yukije muri make kwishamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu rifise icicaro New York muri Amerika Human Rights Watch rivuga ko rifite amakenga ko urubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi ya Lang Yomer Bunyoni rushobora kutaba mu mwidegembyo w'abacamanza bigatuma arenganywa mu kiganiro cihariye Martin de Montezier umushakashatsi w'iryo shirahamwe yahije ujya Amerika ibiro si Nairobi yavuze ko ifatwa yise igigifungu kwa Alain Guillaume Bunyoni ari gicapo c'ukuntu imanza za politiki ziburanishwa mu Burundi mu ntara ya Kivu ya ruguru leta ivuga ko yatoye ibiziga vy'abantu 60 bishwe naho mu ntara ya Ituri ibitero vy'abitwaje ibigwanisho vyakuye mu vyabo abanyagihugu ibihumbi muri Uganda no musi kwa kane igipolisi cico gihugu cahagaritse congera kirapfunga bashinga amateka abakenyezi 11 abo bapfasoni bagirizwa ko bariko bagira imyerekano itemewe n'amategeko akarino gaduce dusozera makuru twari twafitiye mu kwizina rya bagenzi banje bose mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabikibanure ndabifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose Diane nahazwe nijewe mwari kumwe kuri micro Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma habe na ingenieur Justin bafatikanije twembi tukaba tubifurije kugira umugoroba mwiza.